VOA. Iyi ni Ijwi rya Amerika. Ibiganiro bica ku Ijwi rya Amerika birabandanya, turabaramukije nshuti namwe bagenzi. Turi kumwe kuri uyu munsi wa gatatu, itariki zibiri z'ukwezi kw'icumi na rimwe, umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu. Muri studio ya gatanu muri kumwe na Angeloise Bigirimana, dusamiranira i Washington DC. Ndabahaye ikaze mwese mu biganiro byacu byo kuri uyu mugoroba.
Twashaka kubahiriza ijambo umwami yari yivugiye. Murumva rero yuko ari intsinzi itari nto, intsinzi ikomeye. Ubu rero hasigaye yuko dusubira kuza gushingura umwami.
Uyu ni Esther Kamatari, ni umwishwa w'umwami Mwambutsa wa gatanu. Avuga ku ngingo yafashwe na sentare nkuru y'Ubuswisse yo kugumiza ibisigarira by'uwo mwami Mwambutsa mu Buswisse. Iyi nkuru co kimwe n'izindi zirimwo inama yo kurwanya inzara mu ntara ya Kirundo, tugiye kuzibashikiriza mu kanya. Radio Ijwi rya Amerika mu ntara ya Kirundo, ubuyobozi bw'uburimyi n'ubworozi bwatanguje inama yo kwiga ingene inzara yotuzwa burundu muri iyo ntara ya Kirundo no guhangana n'ihindagurika ry'igihe. Ikibazo cagarutse cyane ni ico gufasha imiryango yugarijwe n'inzara no kugarukana mu ngo imiryango yataye izayo. Ibindi kuri inkuru tubishikirizwa na Jean Bosco Ndarurinze, umumesha makuru y'Ijwi rya Amerika mu Kirundo.
Kwiga ingene ikibazo cy'inzara cyosezererwa burundu mu ntara ya Kirundo niyo hangiro ry'inama yakoranije abajejwe intwaro, amashyirahamwe akorera mu gisata cy'ibidukikije n'icy'uburimyi. Iyo nama yatunganijwe n'ubuyobozi bw'uburimyi n'ubworozi mu ntara ya Kirundo bufatikanije n'intara ya Kirundo. Icyihutirwa mu byo bumvikanye ko ni ugukura mu nzira ikibazo cy'inzara kivugwa uno munsi. Jean-Claude Mbarushimana ni umuyobozi w'uburimyi n'ubworozi mu ntara ya Kirundo.
Cya mbere ni uko kuva uno munsi tugiye kuraba neza ibitigiri by'abantu bagiye gupagasa, kugira tubimenye neza, hanyuma tumenye n'aho bagiye, kugira ngo bishobotse tubatere akamoka bagaruke. Bagaruke kubera iki? Kuko imvura yatasuye. Ni byiza rero ko bagaruka mu matongo yabo barime. Abarimyi basigaye mu matongo yabo, mugabo baba bayi gusuma abandi. Twumvikanye neza yuko tugiye kwegeranya uburyo duhimirize imvukira izo ngaha mu Kirundo, zegeranye uburyo duhimirize tudodore n'ahandi kuba bishoboye kugira ngo badufashe. Kandi guverinoma y'u Burundi irikira bikora.
Ikizokurikira ni ukumenyereza abanyagihugu guhangana n'uruzuba. Jean-Claude Mbarushimana aratubwira icyo bategekanya gukora.
Gufashwa ni kimwe, mugabo icyo twumvikanye gikomeye kindi cyo tuma duhangana cyane n'uruzuba, duhangana cyane n'inzara, nuko tugiye guhimiriza umwenegihugu wese afise umurima atere ibiterwa mbumbarugo, na cyane cyane ibijumbu, na cyane cyane imyumbati hamwe n'ibitoki. Hambavaho bace barima n'imboga kugira zishobore kubasahiriza.
Mu bari batumiwe harimo umuhinga mu byo gutunganya imyonga, Gakukwe Bonaventure asanzwe ari umuhuzabikorwa mu mugambi wo kugwanya inzara PAIRB, abandi bita umugambi wa Bugesera. Avuga ko bishoboka ko inzara ituzwa mu Kirundo agahagarara cyane kwikoreshwa neza ry'amazi.
Ego cyane, intara ya Kirundo ni intara itari nto, kandi ni intara ifise ibiyaga birenza amahektare 16. Ni intara kandi ifise imyonga myinshi cyane, uravye n'ahasigaye handi mu gihugu kuko irenza ibice 12 ku ijana by'igihugu cyose. Ivyo rero vyose bikoreshejwe neza n'abenegihugu bagashobora kwijukira gukoresha ayo mazi neza, ntacobuza yuko inzara iri mu Kirundo yohera.
Inzara iriko iratuma abantu bata izabo, kandi hari amashyirahamwe yatunganije imyonga kijambere. None habuze iki? Inyishu ni ya Bonaventure Gakukwe.
Dufise amahektare 15,015 by'imyonga, ariko ahamaze gutunganywa ntiharenga 1,500 y'imyonga. Kandi naho hose hatunganijwe usanga hadakorerwa neza nk'uko byategerezwa. Ivyo rero bikerekana neza yuko ivyo tumaze gukora n'ivyo abandi bakoze bidakwiye ku rugero inzara ituza guhera mu Kirundo ariko n'ivyabandanya ntanga yakubishora guhera Burundi
uburongozi bw'intara Kirundo nabwo bufise umugambi wo gushiraho ikigega cyo gushigikirana Trevere Mutabazi numuhanuzi wa buramatari w'intara Kirundo ajijwe iby'ubutunzi
tubavuga yuko twifuza yuko ho baho kugwego gw'intara ikigega kijanye n'uburyo bw'amafaranga tukuguruza nko muri banke kubyo imvukira n'abajyaneza n'abagenzi b'intashya Kirundo boza baraterera ko bagashaka ku buryo bw'amafaranga amafaranga ashobora gufasha ubusahiriza mu gihe habaye ubuzuba abone igihugu bakagira ubukene bw'ifungurwa canke bw'imbuto
iruhande y'ico kigega cy'intara mu buryo bw'amafaranga umuhanuzi wa buramatari avuga ko bategekanya gushiraho n'ibigega by'intega bizoza mu buryo bw'imfungurwa
twategekanya no gushiraho ibigega ku rwego rw'amakomine kugira ngo ikomine yose mu gihe habaye iyimbura haboneke ifungurwa zibikwa zijyanijwe n'intwaro hamwe n'imvukira n'abagira neza n'abasanzwe badufasha hame hariho ifungurwa mu gihe hadutse uruzuba canke inzara itewe n'ikindi n'ibindi biza bishobora kwaduka dushobore guhangana navyo
mu gihe iyo nama yari ikoranye intumwa za PAMU ishiramwe impuzamakungu riraba ivy'imfungurwa ku isi hamwe n'umugwi w'igihugu jejwe gukinga impanuka no gutabara bahuye n'ibiza bari bashitse mu Kirundo icabazanye no kuraba ivyankenegwa kubahuye n'uruzuba bakeneye gufashwa mu ntara ya Kirundo mu buraruko bw'u Burundi Jean Bosco ndarurinze ijwi rya Amerika
Ibisigarira by'umwami mwambutsa wa kane w'u Burundi ntibigitahukanywe mu Burundi nk'uko byari byarasabwe na leta y'u Burundi na bamwe bo mu baryango b'umwami mu ngingo yayo yo kuri uyu munsi wa kuri wa kabiri sentare nkuru yo mu gihugu cy'u Swisse yategetse ko ibisigarira bya mwambutsa wa kane byogumizwa mu Swisse nk'uko yari yarabyisabiye imbere yo gufa ni nyuma y'urubanza rwari rumaze imyaka ine ruhuza leta y'u Burundi n'abaryango b'umwami batari bashigikiye ko mwambutsa sa atahukanywa mu kiganiro na mugenzi wacu Diane Ninahazwe umwishwa w'umwami mwambutsa wa kane Esther Kamatari ahari mu Bufaransa muri iki gihe yavuganye na Nijwi rya Amerika atangura avuga uko yakiriye ingingo ya sentare nkuru yo mu Buswisse
Je navyakiriye n'umunezero ntangere navyakiriye nk'insinzi ya twese umwami mwambutsa yari yisabiye uwe nyene yari yaranditse avuga yuko adashaka yuko ibisigwa vyiwe bitaha I Burundi rero n'insinzi nakiriye n'umunezero ntoshobora kubabwira kuko hari hamaze imyaka ine tuja kwa sentare twunguruza yabona kure yarazi neze yuko ibintu byoshobora guhinduka niwe yisabiye yuko adashaka yuko ibisigwa vyiwe biva aho yitoreye
yari yaravyisabiye niko mu gitabo yari yarasize yanditse ariko bamwe mu muryango we harimo n'umukobwa wiwe Paula bari barashatse ko ibisigarira vyiwe bitahukanwa mu Burundi cyo kimwe na leta y'u Burundi ahanini izo mpande zashaka ko ibisigarira vyiwe bitahukana mu Burundi vyisunga iki mu birego vyabo
n'ukuri n'ukubabaza kuko iyo bashaka guha icubahiro umwami mwambutsa bari gutangura kurondera ibisigara by'umwami ntare ico no vuga nuko jewe n'abamfashije n'abanshigikiye twashaka kubahiriza ijambo umwami yari yivugiye simbona umuntu numwe numwe afise uburenganzira bwo kuza kuvuguza umwami
hazokurikira iki
hakurikira kumushingura hasigaye yuko ibishigarwa vya mwambutsa tubisubiza aho byari urumva iri nitegeko sentare itanze ubu rero hasigaye yuko dusubira kuza gushingura umwami nagira umuntu numwe yibagira yuko mwambutsa yaramaze imyaka ine ari kugahinga aho bamuzura atanu ruhusha bafise bamuzuye amaze imyaka 35 yari itatse
azoshingurwa
muri Swisse aho bamukuye muri cimetière yaho handi yitwa Merin aho yitoreye wenyene niho tuzomusubiza
ninde zotanga uburyo bwo gusubira gushingura umwami ni umuryango wiwe canke
sentare yabibuze neza abantu bamuzuye ni bamusubizayo mugabo ntibafise uruhusha rwo kwegera iyo cimetière batabigize sentare izo bakurikira atabigize jewe nzobigira kandi si jewe jenyene hariho n'abarundi batari bake tuzoba turi kumwe bakamfasha tugasubira gushingura umwami.
Imbere yo gusubira gukora uwo muhango gushingura umwami ubwa kabiri murategekanya kubanza kuvugana n'umuryango wiwe harimo umukobwa wiwe.
Sindakeke yuko sentare izobandikira ikabamenyesha yuko umwami arinda gusubira ko tumusubizaho bari baramukuye hanyuma nibagaruka bagasaba ikigongwe tuzosubira tuganire.
Mutegekanya kuzoshingura uyo mwami ubugira kabiri ryari hari itariki ntabanduka mwamaze gufata?
Sentare yaduhaye ukwezi, mu kwezi kumwe dushobora gutangura kwibaza ingene tuzosubira gushingura umwami. Ko imbere y'uko umwaka uhera umwami mwambutsa tuzoba tumukuye ku isi hejuru tukamusubiza aho yarari.
Urakoze cyane gose mufasoni Esther Kamata ari kuri kano kanya mu hayi rya Amerika.
Twagerageje kumenya icyo leta y'u Burundi ivuga kuri urwo rubanza. Umushikiranganje ajejwe imigenderanire y'u Burundi n'andi makungu Ale Eme Nyamitwe atubwira ko atacyo afisa bivuga ko amakuru ku Burundi. Kandi igisagara cha Bujumbura kuva kuri uyu wa mbere cyaratanguye kurihisha parkingi kubagendesha imiduga ica amafaranga. Abashoferi bagendesha iyo miduga basaba kwiyongingo iyo birahagaze kuko ngo nubakora bahomba. Nawo umukuru w'igisagara cha Bujumbura Fredy Mbonimpa avuga ko ari kuneza yabo agasigura ko ayo mafaranga azofasha mu gusanura amabarabara. Iyi nkuru twishikizwa na mugenzi wacu Eloge Willy Kaneza I Bujumbura mu Burundi.
Amafaranga azotangishwa ku bitura azotangwa ku kwezi ku kwezi nk'akarorero abakora urudandazwa rwo kunguruza abantu n'ibintu. Ibikamyo vya rukururana bikorera ku butaka bw'u Burundi bizora 100,000. Amakamyo atwara ibintu bifise uburemere burenga itoni 10 azora 40,000 naye apakira ibiri munsi y'izo toni azotangishwa 30,000. Cyo kimwe n'izo mu bwoko bw'amabeni igiciro nyene 30,000 naco kizorihishwa amabisi yo mu bwoko bwa Coaster yunguruza abantu. Amakamyoneta asanzwe azotanga 15,000 cyo kimwe n'amatagisi. Bisi zo mu bwoko bwa Hiace nazo 21,000. Imiduga y'amapine atatu tukutuka izotanga 10,000. Ipikipiki irihe 5 na ikingi 2,000. Bamwe mu bashoferi bagendesha amatagisi baganiriye n'ijwi rya Amerika bavuga ko ingingo itarikwiye gufatwa muri iki gihe.
Hari ikibazo cy'ubuzima dusanzwe turimwo kutabona aho dukura amahera. Hama tugiye kubona duronke ibindi bintu badutoza amahera tuca tubona yuko umenga bagira batwice tutaragira ko dupfa. Rero aho kwirukira gutoza amataxi y'izo modoka ahubwo bokwirukira kurondera isoko ry'ahantu twokura amahera twokora ubuzi.
Iyo ngingo je ukuntu nayakiriye vraiment narabyumvise sinayakiriye neza kubera urabona no bukene buhari ukuntu turiko turakora bakiriye ari bake bake ubwirira rihari hayo mahera vraiment mu bisanzwe. Jesse nayishimye cyane kubera mbona ubukene buhari turiko turakora nta bakiriya barapungutse gose nta mahera menshi umuntu akironka. Urumva bigiyemo n'ivyo uhagaze hose uzuratanga amahera
ariko hari nabashimiye ingingo nk'uyu mugabo
kunundo vyakiriye ni nkiterambere mu gihugu
kabujunaliste nk'uko na njyambe ndakubonye mugabo ni iterambere mu gihugu mugabo hari wabo barabikika mu kizo bakaba bakira amahera ku maparkingi.
Oguti ntangorane
ntangorane ni vyiza ni iterambere rya twese kugira ngo igihugu itere imbere. Ivyo ni vyiza cyane genda bishimye bije mu rutonde ni byiza nuko bo amugaba make ntabara y'umurengera.
Abandi nabo nk'uyu mutama batangazwa no kurihishwa ibituro basanzwe bari hamakore.
Mu bisanzwe nta modoka nimwe idatanga taxe muri leta bisanzwe bizi hari hamadokima ziriha nta modoka nimwe itari hadokima. Hama hakiye hajya kwico kindi kibazo cyo gutoza amahera bica bigora atahantu dukura ayo mahera. Ayo mataxe yobararashigwaho no hanyuma imaze kubona yuko abanyagihugu babayeho neza bafise aho bakura ubuzima aho ikibabesha.
Umukuru w'igisagara cya Bujumbura asigura kwinginga ngo yafashwe kubw'ineza abanyagisagara bose. Fredy Mbonimpa
mutunganya ry'amakori n'amatagisi biratandukanye. Iyo hari tagisi isanzwe iri mu mategeko hakaba nibitwazanye mu Faransa droit de passage hakabamo na la gestion de parking. Icyo ni kindi gisata kidahuye n'ico kandi kitahoraho mugabo bindi bisagara hose ku isi bibamwe. Urumva rero ntibisekana ntibihuye nta buremere bihurira ko tagisanzwe ari tagisi. Mbere hariho no kusahirizwa kwabo kuko ngira murabona ko mu gisagara amabarabara mwamwe aho baca bitameze neza. Muri ico gihe nta soko n'uruza amabarabara igisagara ca Bujumbura ahantu hononekaye nitwe tuzatunganya kugira imiduga yabigume iri mizima ntiyononekane.
gushika ibituro z'imiduga amapikipiki amakinga amakamyo n'amatukutuku bidacishwa amafaranga ntibiratangura kurihishwa igisagara cha Bujumbura kirindiye gutanga amasoko ku bantu bikorera utwabo bazotunganya ivyo bituro umukuru w'igisagara yemeza ko bimaze kujaho bizotuma ubusuma bugabanuka
nakamara maza aho umuntu aza agasiga imashini ordinateur iri mu bintu byose passport ugasaga bugure batwaye ivyo rero bizotuma ico gikorwa c'ubusuma gihagarara kuko uzoba yatsindiye iryo soko nuko ubwo kazwafise mu byo tuzomusaba na assurance kugira ashobore kuriha ico nonekeye kuri uwo muduga kuko ni wazoba kibazwa bazoba yatsindiye aho hantu ni wazoba arihisha mu mahera mu byo rero tuzoharura mu mahera bazori hameri ivyo byose tuzobiharuramo kugira nabo borohegwe guhemba abakozi no gutunganya umutekano mugo ntibo wishoboza igisagara gifatanye n'igipolisi kizobashigikira mbere n'ababandi bakubita ku miryango ku murango riva ko nabonye ne basezerewe
umukuru w'ishirahamwe Falcon F rigwanya kimenyane na kamwana wa mama saba leta gukurikirana neza ikoreshwa rya amafaranga azova muri ivyo bituro
mu bisanzwe twebwe ingo tuyakira neza ariko ngaha ingo nkizi zifashwe hari ivyo natusaba nk'ishirahamwe gigenga tani ingo za politique na cyane cyane kugira ayo mahera bazotoza azashike mu kigega cha leta akora ivyo yagenewe gusana amabara n'ibindi na mwagiye boneka ko amabara ngaha isagara cha Bujumbura sanda tari meza cyane bacunge rero ntihabemwo ibiturire n'ibindi
imiduga amakamyo amapikipiki amakinga n'amatukutuku akoreshwa guca amafaranga yerekewe n'ingingo kumugwa mukuru Bujumbura bishika ku 600 eroje uri kaneza Bujumbura ijwi rya America
arakoze mugenzi wacu eloje ubunaho n'umwanya w'ikiganiro ntorere kazoza
mina mbeguri mu maki kudakoma
yo imisi yose nkaya mango sinkakaza ndiko ndumviriza ntorere kazoza
umviriza ntorere kazoza
eh erega mwarasizo ntorere kazoza
ntorere kazoza ni kiganiro gica hijya no hino ibibazo bijanye n'amatora mu Burundi
eka ni nyifato ibereye imbere y'amatora mu matora n'inyuma y'amatora
mugitegurirwa na studio ijambo
ntorere kazoza
ntorere kazoza
Jero Minyonzima ndikaze kandi mu kiyago cha politike norere kazoza mwikundira kino ni gice cha gatatu ari nacyo cyanyuma cy'ikiyago cerekeye amasezerano y'amahoro y'Arusha amaze imyaka 16 atewe kigikumu abatumire ni babandi babiri honorable Fenias Nigaba n'umuvugizi w'umugambwe Sanya Frodebu hamwe rero na Pasteur Habimana arongoye umugambwe FNL iragijyaga hutu Remi
erega mwarasizo ntorere kazoza
Pasteur Habimana atangura avuga ati ibiganiro vya politike si vy'abanyapolitike bonyene ni vy'abarundi bose
ibiganiro vya politike ni vy'abarundi bose ntabwo ari vy'abapolitisiye gusa kuko no musi iyo biza kuba ari ibiganiro vy'abapolitisiye ndarivuga ndarisubiramwe barundi mu nyumva Arusha irimo J10 ikamo J7 batahutse bazanye Arusha nibo bari gutogwa urabona yuko politike rero
yakiriwe icyo kintu bya ndankumuntu kwenze bakare ku kintu kimwe tuvugana ukuri ibyo bya mato ya 2005 yarabaye kandi twaremeye aho intahi yashize nacu kubaza n'icyo kintu kigarukako ngo babara twaremeye
iki kwica wewe ni ukuri honorable wamabiyumvira yuko ari uhabwa kuvuga abandi ntibavuge rero nyubaha nakunyubahirize wavyumvise
ariko nubade uturengera karimbi
oya urumva
J7 na J10 ntirengera karimbi kuko irafite ibyo yakoze byiza yatabaye ntuburinga
ubwo rero ushatse kuvuga yuko iyo tafata inkoho wowe fe nyaso wicenga
J7 na J10
nubanje kuko afata inkoho mugabo reka kuzubesha mwapfa iyo dutafata inkoho ngo umututsi tumwemeze umwana w'umututsi atewa turavukana reka twicare tuganire niho yagiye yarusha yarusha muri icara rero reka kuzura kabo
kuko
wiyemeye natwe turiyemera rero ndiko ndakubwira nti ibibazo bya politike n'ibyo abarundi bose si ibyo abapolitisiye bonyene hanyuma uvuze ngo Arusha niyo azanye ibyiza dushitse ngaha haka ba icyo bita konti niko biteganywa
Constitution imaze kuhaja basoma constitution mugabo
arusha
bayita mu gifrance objet de référence
n'ukubwenda
mwige politique
iyo bisunga
objet de référence habaye kibazo baravuga bati reka turebe bari bavuganye
kugira ngo
Habaye ikibazo
ucuja muri Arusha
rindira gatoyi ntabwo ari kuvuga ngo ucuja muri Arusha nshatse kukwereka yuko wewe wavuze wishongora uti ibwirizwa nshingiro rigendera kuri Arusha genda guhindukije mu byiyumviro ndakweretse ibyumviro bigoroye icyo bita objet de référence
ugize uti habaye ikibazo baca barunguruka bati mbega
bapfuye ubu ndiko ndandika ikete ijambo runaka rirangoye mu gifrance icyo nkora ni iki nzana dictionnaire no dictionnaire icya hejuru y'ubwo nkubwi wanje ubwo nko rero nibwizwa shingiro Arusha ni dictionnaire kitaske ishobora kugoma gahifunze ibintu bikabandanya byabandanya ubwo hanyuma
habaye ikibazo ukarunguruka uti mbega bapfunditse iki
muri nakwe bari bapfunditse iki nico sico wabyumvise hanyuma bokora ibiganiro hehe none ubu koko tugana na Phineas wumvise ko namaju yaduze ko baju yaduze ubu koko Phineas tugomba dusohoke Jeho mchangu bitana maguru, wesi nzi kufisa akakuunguruza. Ujira ngora dukoma koma. None, feni, ibyo tuvuze ngaha, ari kuri za ntwaro, wari kubivuga, ni wasohoka sinasohoka. Mugabo, ibigani,
intwaro
z'abatutsi, z'agacinyizo.
Wivuze gutyo, ucumenga ubu ni intwaro z'abahutu. Ubivuze gutyo, ucumenga ubu ni intwaro z'abahutu.
None ugomba kumbwira Jerome, niba buri mvuga kuri. Yuko. Mugisoda imbere yo kirevolution iba harabantu bangana
harwabaharuye
ntawabaharuye igisho rirabona none mwoguma mvuga ko hari hamoko tugabara moko kubera iki kandi mutamenya kubaharura
uno munsi kubwa pasteur Habimana hoko gwiki kugira ngo ntagire umuntu numwe yidogera Arusha
ntagire umuntu numwe yidogera Arusha Arusha nibanze yemere ko habaye ibindi biganiro wabyumvise iheje kuvyemera yemere yuko ivuye Arusha habaye constitution ni yemere yuko ikosogwa nkuko igizwa shingiro ibizwa gukosogwa kuko riturikorera ko darota et d'espace
era bari bavuze ati Arusha no munsi ni nkakazinduzi umuntu akubitiza mu igisha ruko ubwonko buzinzwe kibazo rero ni mbega kibazo coba cyaravyutse mwaronsufasha kandi ko gukubitira muri
kazi ni yemere nkuko natanguye ibyiza bike yakoze nabivuze sindabisubiramwo bishigikigwe
nyimenya ko bamunyesha makuru
yego
uzuhamagare abiza amategeko bavuga icyo ari cyo amviza babidusigurireza ariko iyo bagize vi kubyo aho nshobora gushitsa
ati hisunzwe
eh ni kuvuga ugize madida ni kuri iki kujyo kicini urikurasoma bora ati batoti uchuza kugira uza kuraba hariya haraguha umuco kwiye niko ndabifata
ku mugani nk'ubu bari kurabiki
ku mugani none ba kubyibuno ibyibiringo baca baza kuraba muri Arusha
ni kuvuga yuko habaye impari kuki
baca barabi Arusha
ngiro bari guca baraba
baraba Arusha icyo barundi basezeranye hamba ikindi nacu jewe Arusha nakubwiye ko ari ibintu abantu baganira basezerana amasezerano iyo heze igihe basezerana hashobora kuba ari ibintu bitakijanye n'igihe barashobora kwicara bakabinonosura neza kandi bakabigira umuti muri hamwe ku neza y'abarundi bose atya kugira ngo harabashaka gukumirwa kuko mu gihe hogira abantu bakumirwa bavuga ngo les mêmes causes engendrent les mêmes effets tujadushwe mu bya bindi byo gukumira abandi ikiza rero ku neza twese y'abarundi kuko tugiye gutwa gisangiye twese byashaba ko abantu twicara tukaraba ubwo bunenge go baburimwe tukumvikana ati iki bashahumwe uwo gihindura tukugira ngo twavance nta ngora abantu bakagira inconsensus ntihakoreshwe ingimba hakoreshe ukujinama n'ingingo nibyo byofasha
urakoze Pastor Habimana
ngo ndakubwira ikintu kimwe umaze kuvuga ngo atari ibya Arusha ntitwavance ubuhejeje ubwo nyene gusenyura constitution yuko constitution niyo yonyine duha umuco woroshe gutahura
ariko ibyizwa shingira ikora rivuga uno munsi rirashobora kubaho ritavuye muri Arusha iryo dufise no munsi
mbe ko gitambaza kuri to vidare salam uri vi pretoria twebwe ku makoro twasinye nta vire za ko rudarusha yiriko
wagende biso habiriko umva rero
ukunda cyangwa ubyemera arusha ariko nibaza ko ari ikintu gikomeye cyane cyagize cyo gukora mu
gihe gikomeye urumva mugamaze kunyereka yuko ari cyo kaminuza ku buryo na constitution tuyinyegeza muri icyo gihe mon frère je regrette niyo arusha yawe ntacyo ntayicushikana kuko ibyo kubiye abarundi bose twiyumvamo
ariko pasteur Habimana amabwirwa singira yagiye araba imbere yuko arusha isinywa nta kintu cyatangurira hejuru kuri yo ngo hisunzwe mugabo no munsi ibyiza ngiye dufite no munsi litangurwa na hisunzwe amasezerano yiyarusha
ngo amaga kubara
uyumvira ko ibwiza shingiro cy'uno munsi
ikibazo n'iki
yoshora gushiga mu kintu
namaze kugutahura ige hari ibyo nakubwiye yuko aho bagiriye amasezerano yiyarusha uwo bahaye nabwo ati ntazi ndakubwiye mugabo yabivugiye yarusha ije duherukirayo yavuze ati tumaze kubyandika abagabo babiri babigiye ko byose barabihindura none wewe umaze kumenya yuko iki kintu ari ruwa fondamentale ibwirizwa shingiro constitution ukamara kuvuga yuko hari iyindi text iri hejuru yayo bwigiye constitution wo isomera iki wasome your text wo kwirirwa ugora abantu ngo mpaka mubisomye kubera iki mugabo je mvugane reka duhere kuri constitution tugende ku yandi makoro niyo arusha
uburundi ntibucizewe urabye amacakubiri ari karavuka mu gihugu cyacu cy'u Burundi
amacakubiri yabandi
uyu munsi umuhutu agiye gutembera ku musaga umenga agenda afite ubwoba ntibivuga n'ukuri umuhutu nashobora kujya ubu satanu dujoro ngo munyakabiga arafite ubwoba ariko aravuka bimwe by'amageto none ibyo bintu two bisubiremo none wumva ibyo bintu si byiza ko abantu bobihagarika hakiri kare
none ni nazo bihagarika ibyo
abarundi kujya mu biganiro ege nyicyo ni biganiro nkugana ati none tugume muri ibi ubu bukene bwabaye ndanze tubugumemwo iyi migenda nayo ubundi andi makungu imeze nabi tuyigume bimeze gutya twicare none tuvugane abarundi igihugu ni gwacu
ariko kuki mutemera kubanza mu yicarane n'aba bari mu gihugu hagati hanyuma muzobananye hanze mwebwe
uyu mugwi nakubwiye ko uyu mugwi no mu majambo make no vuga kari komisiyo technique y'ubutegetsi
ariko uwo mugwi bo batumira mwebwe mu byitaye ibyaniro hagati mu gihugu
uwo mugwi gito dushaka bitugora kugira ngo tuwitabe inyene bagiye ntabyo twamenye
ndeze mwamenye kandi harashinsoti itewe ni mukuru w'igihugu
ubuge ga yitege imbere kuri tego ndiri kuri sohoka harabade consultation muri politique niko bigenda
uwo naho uzo batumira nti mu witabe
uyo nakubwiye kari mu technique uri kwategura dossier butegetse uzojyana yarusha nacu muri opposition turafise une commission technique yateguye dossier izo dossier nzizohura hama bakudukuremwo icyo tugenderako murakoze
ego pastor ngomba mereze nga kumusaga yavuze
yavuze
nti bajayo
yavuze tumuhutu
sibyo munyakabiga nti bajayo masaha 5 bijoro sibyo byakweze nde nta nyishu ushaka kumumpa byakweze nde ubavuga bati icyo abanyagihugu batoye
wabikweza aramenyekana none uko
none ari anyishu nagusabye icyo abanyagihugu ba bonyene batoye umugwi 69% yuko igihugu kizotwagwa ni miliyoni 10 hazo mu president umwe rudende nawe watowe hari yatowe a 69% muri ico gihe bakavuga ati urya mugwi yashinze i commission technique urabyumva muri ico gihe urumva cha twibaza none iyo komisiyo tekinike bashinze hanze nizo zakubwira abanyamusaga ati nyamara hutu baje murabakira nshimiye imana ko atavuze yuko umututsi agiye mu kamenge no mu kinama niho tuvuga ko hari abahutu bamugirira nabi
Radio Ijwi ry'Amerika aha niho dusozereye amakuru yaka kanya mwari kumwe na Louise Bigirimana kuri mikro ndashimiye mugenzi wacu Innocent Kimenyi yadufashije gutorokanya ibiganiro by'isaha ndetse n'abamenyesha makuru batandukanye badufashije kubandanya gutorokanya aya makuru ibindi biganiro rero bica ku Ijwi ry'Amerika birabandanya mugume ku maradiyo yanyu nkuko nabivuze mwari kumwe na Aloise Bigirimana kuri mikro ryari Ijwi ry'Amerika